Anushat Niyonkuru, ego. Alice Nijimbere, ego.
Ingingo rero hano mu nama nshingamateka turayemeje.
Ni nama nshingamateka y'u Burundi ihejeje kwemeza umufasoni Niyonkuru Anosiat yicegera curongoye umugutegura amatora ku rwego rw'igihugu seni yemejwe n'abashingamateka 81 kwa shingamateka 80 bari bitabiriye ico gikorwa n'ababiri bari batumwe co kimwe na Alice Nijimbere yemejwe nka komisere w'umugwi seni.
Nous voudrions exprimer notre profond désaccord avec cette démarche solitaire et unilatérale.
Umushinga mateka Bonaventure Gasutwa wo muri Uprona aha ariko amenyesha inama shinga mateka kwigikorwa cyo gusubiriza
zikomeza politiki twategerezwa gufatanya gutorera umuti nico gituma abashinga mateka b'umugambwe Uprona na shinga mateka basawanya Fode bunya kurira kijyanda dai bafashe ingendo yo gusohoka muri ibi bikomora kotse
za abafase ni babiri baheruka gutanga imihoho gitekubiri n'amategeko kuko ngo batigeze bagishwa inama.
Cela n'a pas été fait.
Juvenal Gahungu wo muri Frode w'unyakuri atamakenga se abaporona gusa.
Muri iki gihe mu gihugu hari ngorane.
Irango ngokumbiriza neza kuko mu namashinga amateka naho bwa mbere hagomba kuba demokarasi abatavuga rumwe barahahurira kandi bose bakaronje ijambo. Ngirango bashikirije ibyo bifuza gushikiriza
mu mugambwe uri ku butegetsi bamirira kure ibyagirije vy'imigwi y'abashinga amateka b'abaporona n'abashinga amateka ba Frode Bunyakuri. Pascal Nyabenda aramutse ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD.
Ngirango mbeshuze nibwe inyuma ibyo abo basohotse baje gushikiriza umukuru wa Sabanya Frode Bunyakuri yarabajijwe ariko ntavyo yashatse gukora. Hanyuma kandi ikindi naco twovuga muri kino gihe uravye nibihe turimo vya politike hariho nabarongo imigambwe batakiboneka udashobora kumenya niyo bari niyo batumiwe mu manama atandukanye badaseruka ngo bagirishe bashikirije ibyo bashikiriza gusa ari ku radio bibereye hanze cyangwa bibereye ahandi. Ibyo rero iyo umuntu agomba gukiza igihugu iyo umuntu agomba ko igihugu kitagwa mu ngorane nibaza nk'abashinga amateka nka twebwe turi hano ko tutari kubyihanganira no kuvuga ko rero nkuko bayivuga harabagabo ntihabwibara
ibikorwa byo gusubiriza Space Carita ndironkeye na Illumine ndabahagamye baheruka gutanga imihoho mu mugwi wo gutegura amatora seni byari byatanguye hakirikare mu gatondo byagiye kurangira mu masaha 12 zo kumugoroba.
Mugire umugoroba mwiza mwese. La séance est levée.
Inyuma y'ivyo bikogwa inama nkenguza amateka yacikorana ihavayemeza niyo nkuru Anosiat umututsikazi ava mu mugambwe Iprona wemewe n'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu akaba yarasanzwe arongoye sentare nkuru y'igihugu ya Ngozi. Umufasoni Alice Nijimbere nawe bivuga ko yoba ari umututsikazi wo mu mashira hamwe adakiranira ivyicaro vya politique avuka ibubanza akaba yarasanzwe ari umuhanuzi mu biro vy'indero vya commune Matongo y'intara ya Kayanza yavuye yemezwa n'inama nkenguza amateka Komiseri Mushasha w'umugwiseni ibujumbura Diane Ninahadwe kubwijuje ya Amerika.